nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Muri weneza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uno munsi wa mbere turi kwigerekeza rya 2026 ruheshi no mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Barasaba kwa barengutswa imbere y'ubutungane abonabo n'imiryango yo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ifite ababo bapfungiye mu gashoro k'ipolisi araheze iminsi irenga 20 abo banyagihugu hakaba harimwo imbonera kure bapfunzwe inyuma y'imishamirano iherutse kuba igahitana mbere ubuzima bw'umuntu. Kuri igenekezo rya 2026 ruheshi amakungu yahimbaje umunsi wahariwe gushigikira abasinzikarijwe ubuzima. Uyu munsi ushitse mu Burundi ico caha kibandanya gukogwa atacamira mu ishirahamwe Rukristu ryishinzwe kurwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu akat Burundi basaba umukuru w'igihugu guhana bikwiye abakora ibyo byaha. Mu gisata c'indero naho amashuri atandatu yigamwo abana b'impunzi mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania ntiyuguruye imiryango yayo kuri uno wa mbere. Ishirahamwe CBDH vikari ikaba rinegura cane iyo ngingo itari nziza yafashwe n'ishirahamwe Save the Children. Twariko duca ku mayange saya gusa twabateguriye n'ayandi mugume muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twateguriye tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Hari abanyagihugu 9 harimo n'imbonera kure baturuka ku mutumba Mpota ni muri zone Kibezi ya komine Mugamba mu ntara ya Bururi bamaze iminsi 26 bapfungiye mu gashoka komisari y'igipolisi Bururi. Abo bapfunzwe biturutse ku ntambara yabahuje aho urongoye Mugambwe Saint Dedede muri komine Mugamba yahasize ubuzima. Abo mu miryango yabo bapfunzwe bavuga ko babo batarigera barenguka na rimwe imbere y'ubutungane kugira bisigure. Deki nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba agatika kawe rukura ngaho ku mutumba wa Mpota zone Kibezi tumenyesha ko hari kugenekerezo rya mbere za kuno kwezi aho imbonera kure zariko zirakinzura zirongowe n'umukuru Mugambwe Saint Dedede muri komine Mugamba ninahazwe Jean Pierre zagwanye n'abanyagihugu bariko bivuna kanyota hari igihe cy'isazi neza ijoro zitegetse nyine ikirabo ko yugara. Ayo makuru akatumenyesha ko uyo nini nahazwe Jean Pierre yavuye yitaba Imana mu bitaro by'i Bujumbura biturutse kuri izo ngwano. Abo bantu 9 harimwo na nyene ico kirabo babanje gufungirwa mu gasho k'inyamiramabi mu Mugamba mu nyuma bungururizwa muri komisari y'Ibururi. Abo mu miryango yabo basaba ko ubutungane bwokora kuko gushika ubu inyuma y'iminsi 26 batarumvirizwa na rimwe gira abagirwa n'icaha bahanwe abejejwe nabo bari kugwe.
Ibyo abaryango n'abantu basonzwe bagirwa icaha cyo yuko bishe umuntu turasaba yuko abacu borengukishwa mu butungane. Bafashwe tariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu bafungwa muri brigade ya Mugamba gushika itariki 10 nakubere ko bamaze iminsi ishika 9 bashika brigade ya Mugamba n'ico gihe bangurizwa bagashika komisariya yo mu ntara ya Bururi gushika uyu munsi tariki 27 ukwezi kwa gatandatu ntibararengukishwa n'umunsi n'umwe cyangwa bumvirizwe. Badusaba yuko ubutungane bwokora amatohoza byihuse ntiduhakanye yuko bakora amatohoza ngo bagirwa n'icyahanwe ariko harimo n'inzirakarengane.
Abo mu miryango yabo bafunzwe bavuga ko ababo bafunzwe nabi ngo kuko batukwa bakongera bagahohoterwa. Ikindi ngo nuko no kubagemurira bitoroshe kuko kuva mu Mugamba uji Bururi kugenda no kugaruka bitwara amafaranga 30,000 y'amarundi. Uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe rwarondeye kuri telefone Maniragaba Dieudonne arongoye igipolisi mu ntara ya Bururi kugira ngo atange umuco kuri iryo fungwa ariko ntiyitabye telefone.
Arakenuye Josephine Johnson Nkunzimana uko umwaka utashe kwigenekezo ya 2026 ruheshi isi yose ihimbaza umunsi wahariwe gushigikira abasinzikarijwe ubuzima ibyo bita torture mu rurimi rw'Igifaransa. Mu ishyirahamwe Rukristo gishinzwe kurwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu baributsa ko imyaka itatu iheze mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ico caha cyo gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu kibandanya kiboneka kandi kibonekeza mu gihugu. Anita Gateretse umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe Akati Burundi atabereye i Burundi kwiyubahiriza ibyo yiyemeje kugira abakora icyo caha bahanwe tumutege yompi.
Akati Burundi rero yashimye kugira ikivuze cyane cyane mu kwibutsa Leta y'u Burundi ivyo yemeye kugira ngo ico caha gihanwe. Ico caha kirahanwa n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi mbere n'amategeko muhuza makungu. Tukaba tubona muri Akati Burundi ko inyuma y'imyaka itatu Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi Uburundi bwagumye butubahiriza amategeko mu vyerekeye guhana, kuko icyo caha cagumyeho. Tubona ko icyo caha gikoreshwa cyane cyane mu buryo bwo gutera ubwoba, mu guhohotera, mu guhana abantu cyane cyane bitwa ko ari abari migambwe idashigikiye ubutegetsi. Aho twagiye turabona yuko biza birakogwa bitorebona ku banywanyi b'umugambwe nka SNL n'abandi baba bagirizwa yuko bakorana n'imigwi yafashe ibigwanisho. Babo turabona cyane cyane mu migwi y'abahoze ari mu gisoda cya kera cyangwa abandi bose ubutegetsi budaheza ngo burabe neza. Ibyo rero tukabibona bikorwa cyane cyane biciye mu rwaruka rw'imbonerakure rukunda gukoreshwa mu mabi, abakozi bigendereza, abapolisi, abari mu ntwaro mbere n'igisirikare.
Abasinzikarijwe ubuzima nabo ngo bakwiye kurema kuko bariko barafashwa kugira baronke ubutungane ku rwego mpuzabakungu. N'ubunyene dutege yompi Anita Gateretse twabwiye ko ari umuhuza bikorwa muri Akati Burundi.
Akati rero irasubira kibutsa Leta y'u Burundi ko Yohana haciyeho amatohoza yigenga kandi yimbitse, hama bakanashumbusha ababa bakorewe icaha cyo guhotega ubuzima. Turanibutsa Leta ko ari urwego rw'igihugu rw'ubukinga ihohoterwa. Leta yemeye kandi itarashyiraho kugira ngo ishobore kurushyiraho kugira ngo bifashe bitange ingufu mu eta kugwanya icyo cyaha. Turasaba yuko na Leta igabanya ubwinshi bw'abanyororo igashyiraho ibikenewe byose kugira ngo abantu bafunzwe baronke ibikenewe cyane cyane ubuzima bwabo ntibumererwe nabi kugira ngo ntibaheze ngo bahohoterwe ubuzima. Akati Burundi yasubiye kibutsa abahohoterwa yuko tuhari, tuzobandanya tubafasha mu bikenewe, haba mu buvugizi cyangwa mu gutwara ibirego mu nzego z'ubutungane mpuzamakungu cyangwa mu bisata by'agateganyo k'akazi. Na muri byo turabe yuko icyo cyaha kitoguma kidahanwa.
Hadiye Nzamba Gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya. Umugabo w'imyaka 40 azwi ku izina rya Adamu ni mubona aturuka ku mutumba Ruganirwa ni muri zone Cumba ya komine n'intara ya Muyinga yaciriwe urubanza ku munsi wa gatandatu na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga igihano cyo gupfungwa imyaka itanu no kuri hadabu ry'amafaranga angana n'ibihumbi 250 by'amarundi. Adamu ni mubona akaba yashengerwe n'umushikiriza manza wa Repubulika ku caha cyo kubika, kudandaza no kunywa urumogi. Adamu ni mubona akaba yabwiye sentare ko ugura urumogi yari kashaka kurujabukana mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ikaba yishimikije ingingo y'amajana 57 yo mu gitabo mpanabyaha cya kabiri mu kumuha icyo gihano nk'uko ayo makuru abandanya abyemeza. Adamu ni mubona akaba yahagaritswe mu gatondo ko kuwa 18 ruheshi ku mutumba Kibongera ni muri komine Muyinga nyene n'urero perereza, afite imifuko ibiribe n'indobo zibiri zuzuye uburumogi nkuko amakuru ava mu ntwaro i Muyinga no ku mutumba Kibongera abyemeza. Abantu bahoze bakoresha ibiyayuramutwe canke bavyihereje ngo barakwiye rero gufasha kugira ntibasubire kubinywa canke gusubira muri iyo ngeso yugarije cyane cyane urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi ibisagara byo hagati mu gihugu. Bizashikirwe kuri no wa mbere n'urongo w'ishyirahamwe ry'abantu bahoze banywa ibiyayuramutwe Eric Nsingiyumva abaserukira avuga ko kubiheba byoroshye mu gihe icabitumye gitore umuti hashizwe imbere ingufu z'abegwa n'ikibazo bose tumutegeyo
abantu bose bari mu cyago n'abishagara mu kuvuga uhantu rero n'atwe dushinga ubunyishi ubushinga ubunyishi kubera ari agoye ama rero nibaza yuko ibiharuro binini mu ndwara bigaruka igitegane ubuzima igitegane ubuzima aho bataba bafiga nacyo gituma uvuga kugira umuntu agashingurwa aho ariko ibi yayo bamutse mu bisagara tubasanga babihebye bashobora kubinywa kubera iyo ushobora kubinywa n'ikintu kimwe umuntu aba yabihebye mugabo ibyatumye anywa ibiyagura mutwe bikabandanya bihari igihe rero bibandanyije bihari naho hacahaza ikibazo kikaba ikibazo cy'uwo muntu akihebura cyangwa umuntu akabona yuko atatu bamufashije agaca afata igihe ati naho naho nubandanya nacyo nicyo bita roshizi hano ikindi nacyo ibihebye ibiyagura mutwe kubandanya ugendana n'ahantu banywa ibiyagura mutwe kubisubiramo n'ibintu byoroshye
Eric Nsengiyumva akaba yabishikirije kuri no wa mbere mu gihe amakunga himbaza umunsi wo kugwanya urudandazwa rw'ibiyayura mutwe.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twateguriye arabandanya imyidogo ni myinshi mu banyagihugu kubera ikikena gigitoro cyabaye ndase mu Burundi abanyagihugu baganira na Radio Inzamba gateka ka basaba leta kuva mu gacerere ikicana n'abadandaza b'igitoro bagatora umuturama ico kibazo kugira ngo igitoro kiboneke mu Burundi nabo ntibame mu muruho wama wisubiriza uko bukeye uko bwije mu bategeyo
Uratonda muri zire hari mirongo irenze umukozi niwe yavuze yuko ati ikibazo cy'igitoro agiye kugifata mu ntoki twararindiriye turabura ntayinywa amazutu ntayinywa esanse nta modoka n'imwe igenda ntitubona iyo bihera ntitubona iyo bihereza nta n'uwo kiduhumuriza ngo tubwire ati ibi bigeze aha ibi nabyo bigeze aha ikaye ubukene bwarateye ubwire ufate tagisi bagucireyo bashaka ushobora guhumara amasaha abiri wabuze bisi uyironse kukawukumigana eka agahinda n'umubabaro twasaba yuko wabigeze kuko ibishoboka byose bigatanga itoroki hari n'abantu ntibarya ntawe idepasa ngo aze gusuma
twebwe abenegihugu ngaha mu gisagara ca Bujumbura turafise ikibazo cyo kwiyunguruza rwose rwose haba mu gitondo haba ku mugoroba haba saa sita uyu munsi wo mu gitondo ngaha ku mabisi ya Kanyosha na Musaga nta modoka n'imwe yarangwa niyo wahabona waramunigana gusa nitwe twagomba tubaze ku masitasiyo tubona ngaha mu gisagara ca Bujumbura imidugu yatonda mugabo na gitoro barongo urabona n'ikibazo nitwe twagomba dusabe leta itubarize icyo kibazo cy'igitoro aho kigeze ubwiye ku isoko ubuze ngo uravuga ngo twabe ibiro mirongo ibiri wenda ngo kubaza kuri resitora cyangwa fisiki byaba biharaga uko nyine mbona kuvuga yuko bavuga ko umwe bafata ingingo yuko atabibyo kurya biva mu ntara bije mu yindi abadamaza nabo umwe bashobora babinyegeza bashobora bavuga yuko atazi bashobora kuronka none intandaro yo byose urumva ni uko kubera ta gitoro kiboneka
Tubandanya makuru twateguriye mu gisata cindero ya mu gihugu cha Tanzania. Amashuri atandatu yigamwa abana b'impunzi mu ikambi ya Nyarugusu ntiyuguruye imiryango yayo kuri no wa mbere. Ingingo yafashwe n'ishyirahamwe Save the Children rifasha muri iyo kambi mu gisata cindero. Ibihagaritse umutima ishyirahamwe CBDH Vicari igizwe n'abahanira agateka kaze na muntu cyane cyane ak'impunzi zahungiye mu makambi. Jean Bosco Vyizigiro avugira CBDH Vicari negura iyo ngingo ifashwe mu gihe abana bari batanguye ibibazo kubwiwe ngo ningingo ije yongera kuzindi ngamije gutahukana impunzi ku nguvu. Tumutege yombi
atani misi ishize hasohotse itangazo nkuko amakuti ya kesha abegereye Save the Children ikorera mu gisata cy'uburezi muri Tanzania tumenyeshwa ko abanyeshuri bo muri zone y'umunani mu kigo cyitwa Amani CFS, abo muri zone ya 9 mu kigo cyitwa Uhuru CFS, abo muri zone ya 10 mu kigo cyitwa Zawadi CFS, abo muri zone ya 11 kigo cyitwa Upendo CFS, abo muri zone ya 13 mu kigo cyitwa Fai CFS, abo muri zone ya 14 mu kigo cyitwa Fekina CFS bisanze badashoboye kwiga, aho kandi uyu munsi kwari gukora ibibazo ku banyeshuri. Save the Children gasohoye itangazo ngo nta mashuri ahari ntibazokwiga, ariko twe muri CBDH bikaye tukavuga ngo iyi ngingo ikurikiye ibyo twari twagaragaje inshuro nyinshi. Iyi mvugo yibutsa ko mu mwaka w'2012 bo nyene bakabyibukiriza ko higeze kuba kwirukana impunzi mu buryo bunyuranije n'amategeko, twumva ko nabo yabakoze ku mutima itazongera. Ariko ibimenyetso bifise icyo twita ikimenyetso kimusiga bibujije abanyeshuri kwiga no gukora ibizame baramaze umwaka, biratugaragariza ko ibyavuzwe bigiye gushyirwa mu ngiro. Turasaba Leta ya Tanzania kubahiriza ingingo zigenga abanyeshuri n'agateka k'impunzi. Turasaba hase gukora ibishoboka byose abo bana bize batabuzwa gukora ama exame asoza umwaka.
Mu gusozera amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe, tubabwire amakuru yaranze inkino muri indwi twaraye dusozereye. Ku munsi wa gatandatu umurundi kaze Signorine Kanyamuneza niwe yatahukana ikibanza cya kabiri mu nkino za judo zabereye Niamey mu gihugu cya Niger, nayo mu rukino rwa tennis Uburundi nibwo bwatahukanye ikibanza cya mbere mu nkino za tennis z'akarere ka gatanu zabereye Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Muri basketball naho Uburundi bwatahukanye ikibanza cya kabiri mu nkino z'akarere ka gatanu zabereye mu gihugu cya Tanzania. Mu mupira w'amaguru naho Uburundi buriko butegwa intege ngo kugira ntibutsindwe n'igihugu cya Cameroon kugira bushobore gushika mu nkino z'igikombe cya Afrika, inyuma yuko Uburundi bwatsinze igihugu cya Namibia ibitsindo bitatu ku busa ku munsi wa kabiri. Reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko.
Duhere mu mpira w'amaboko basketball, aho mu rwinserukira gihugu w'Uburundi watahukanye ikibanza cya kabiri. Burundi bukaba bwasizwe n'u Rwanda mu nkino zahuje ibihugu byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, inkino zo kurondera igihugu kizoserukira aho karere mu nkino z'igikombe cya Afrika. Izo nkino zikaba zabereye Dar es Salaam muri Tanzania kuva igenekerezo rya 17 kugeza kujya 2023 zo ku kwezi turimo. Mu rukino rwa nyuma ari rwo final, u Rwanda ari narwo ruzoserukira aka karere turimwo rwatsinze u Burundi ku manota 77. Ibihugu bitanu akaba ari byo u Burundi, Kenya, Tanzania, Sudani y'ubumanuko n'u Rwanda akaba ari byo byari byitabye iyo higanwa. U Burundi bukaba bwatsinzwe n'u Rwanda rwonyene gusa. Umukinyi Randrindi Kumana asanzwe akinira mu rwiwe runani akaba ari we yatsinze amanota menshi muri iyo higanwa. Nayo Gilbert Nijimbere uwundi mukinyi w'urunani nyene akaba yabaye mu bakinyi batanu baranze iryo higanwa. Tukivuga ivya basketball, mwamenya ko kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu w'indwi Burundi buzitaba inkino z'abatarenze imyaka 16 mu bahungu no mu bigeme, inkino zizobera i Kigali mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru naho Burundi bwatsinze ku munsi wa kabiri igihugu cha Namibia ibitsindo bitatu kuri bibiri, hari mu ntumbero yo kurondera ikibanza cyo gushika mu gice cha nyuma cy'inkino z'igikombe cha Africa CAN zizobera muri Cote d'Ivoire. Ariko Burundi bukabwirizwa gutsinda igihugu cha Cameroon n'imiburi buri bukanganya nayo urwo rukino Uburundi busigaje na Cameroon rutekanijwe kwigenekerezo rya kane nyakanga uyu mwaka. Mu rukino rwa rugby naho mu nkino zabereye mu mazinga ya Maurice ku munsi wa gatandatu no kuwimana, inkino zo kurondera ibihugu bizoja mu nkino z'isi Jeux Olympiques zizobera I Paris mu Faransa mu mwaka uza. Burundi ku munsi wa gatandatu bwatsinze Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo manota 43-17, buca butsindwa na Nigeria manota 43-18, gana nayo yirahira Burundi amanota 41-7 gusa, gutyo Burundi buba burasezeye mu mahiganwa. Mu rukino rwa judo ku mugabane wa Afrika naho Murundi kazi Kanyamuneza Signorine ku munsi wa gatandatu niwe yatahukanye umudari w'ifeza mu nkino z'abaterinzi ibiro 48 inkino zabereye Niyame mu gihugu caneje arushijwe na Morin Priscille wo mu mazinga ya Maurice. Turangirizo ku rukino rwa tennis aho Burundi aribwo bwabaye ubwa mbere mu nkino za Tennis Cup zabereye Kinshasa kuva ku igenekerezo rya 19 ushika kujya 2024 ruheshi turimo.
Alexandre Niyunge ko arakenuye nchuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe nino nga nyine duciye dusozera makuru twateguriye shimire mwe mwese mwari ko mwategaho yompi bonvise niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.